Mbega muri uwo murimo mujejwe n'umurimo utoroshe kandi wagutse cyane, nizihe ngorane nyamukuru mukunda guhura, murahora muzitorera inyishu gute?
Bo ingorane ahanini nuko abo dukorana benshi bari mu bihugu bitandukanye bafata minenegwe iki gikorwa cya diaspora, ugasanga bariko bagaruka muri bya bindi nyene twavuze imyaka itatu iheze, imyaka ibiri iheze, uko tugenda tubibasobanurira ugasanga bagarutse muri bya bindi nyene, bikaca bitwereka yuko umenga ntibariko barabifata nkankama, bikaca bigudutwara ingufu nyinshi. Ikindi naco ni ingene tuba turiko turakorana na leta nayo nyene igenda ihura n'izindi ngorane zijanye n'ibibazo biba biri mu gihugu, bigatuma ibyo twumvikanye bitihuta nk'uko tuba tubyifuza. Ikindi naco duhura naco cy'intambamyi ni ingene usanga abantu baca ku ruhande rw'urwego rwa diaspora, ugasanga umwe wese yishikira Burundi ikorera ibyo ashatse, ntiyaciye muri ambasade, ntiyaciye muri diaspora, yahura n'ingorane akaba ariho yibuka kuza kutubaza yuko twamufasha. Icyo rero nacyo kirakunda kuba intambamyi. Hanyuma ukanasanga n'ibikorwa bakorera mu gihugu ntibizwi, bimwe twita statistique, ari nacyo gituma rero tuvuga tuti intambamyi mwenizi ubu turiko turazitorera inyishu dukorana na leta, turabe ingene ibyo bintu byose byotoregwa umuti, abarundi bagiye mu gihugu bakamenya ko baba baciye mu nzego zibajejwe, kugira ngo izo nzego zimenye yuko hari abarundi bari mu gihugu, badahura n'ingorane hanyuma ngo baze basabe yuko babafasha. Nk'umurundi agiye mu gihugu aba afise iminsi itanu, ine, itatu yonyene, wagerayo bakakubwira tuzogaruke mu ndwi zibiri, umva nk'iyo n'ingorane. Ariko aciye nko mu bushikiranganzi twabimenye tukavuga tuti uyu muntu mumufashe, barazi ingene bagitunganye, barazi ingene babikora, abarundi bakoroherwa. Nibyo rero tuba dushaka yuko abarundi bamenye yuko hariho inzego zibajejwe bagomba gucamo. Twara rero dusabye leta yuko icyo kibazo bocicarira, umurundi wese aba hanze akamenya yuko arafise nawe nyene aho abarizwa, arafise inzego agomba gucamo. Mu Barundi turamenyereye yuko hariho umwidegenzo mwinshi, mugabo iyo urenze gahinduka akajagari. Ibyo rero nibyo tukwiye gukosora, ko twayabonye yuko ntibyigeze bitworohereza ngo n'imigambi twateguye, ya migambi itatu ikomeye mikuru mikuru twishinze, umugambi w'uburimyi n'ubworozi, umugambi w'ibitaro bikuru, n'umugambi wo kwiyubakira uburaro bwiza, iyo murazi uko ariyo migambi twihaye tukayiganira tukayumvikana ko, ariko kugera uno munsi iracagoranye kubera yuko turacari muri kwa kujurangirika, ugasanga umwe ntazi yuko hariho ubujejwe ibi n'ubujejwe biriya, umwe wese akumva yuko umenga arashoboye. Ni byiza rero yuko tumenye yuko turafise uburyo dukwiriye gukora namwo, turafite leta ishobora kudufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Izo ni intambamyi zikomeye cyane. Nicyo gituma rero twaraye twandikiye umushikiranganji kugira ngo icyo kibazo tucicarire.
Murakoze cyane. Mbega none nk'iyo habaye nk'abasa n'abirengagiza amategeko mbere bagakora n'amakosa, turetse ibyo guhanura, murategekanya hari ibihano muba mutegekanya ku muntu umwe n'uyu?
Ibihano birahari, birategekanijwe. Icya mbere ni uko hariho inzego ducamo mu kugira ngo duhanure abo bantu, tukongera tugasubira tugahanura, tugashyiramo na rwa rwego rushinzwe korohereza abantu, hanyuma tukagira mediation, hanyuma icyo gihe iyo byose byananiranye niho dufata ingingo. Nakumenyesha yuko n'ikibazo twumvise kihari muri Amerika, ico kibazo ubu twaragihagurukiye turacicariye kugira ngo abanyamerika bakorere hamwe nk'abavukanye. Ni byiza yuko abanyamerika bamenye yuko iki gikorwa baronse cyo gutegura inama mpuzamakungu kirahambaye, nico gituma dushaka yuko muba bamwe mugakora nk'umuntu umwe, abazo na kajagari abo tukaraba ingene tuganira nabo tukababwira uko ibintu bigomba kumera, hanyuma tukumvikana inzira irashe yo kugenderako, hanyuma ibintu bigakorwa neza. Nico gituma rero tugomba kuza turahanurana. Hariho n'abandi bakokeza hirya no hino muzobabona, abantu bakokeza burya babibaza ngo bariko bararyosha urubanza, mugabo hari igihe baba basanga nabo bariko bisamburirako, si byiza. Rero ubu twaratanguye ingendo yo kuvugana n'umwe wese impande zose, ubu turiko turaganira, kandi ikiganiro nk'ikiganiro nagize ejo numvitse ari ikiganiro kiryoshe, kandi turiko turafata inzira irashe. Nagomba menyeshe nk'abarundi baba muri Amerika yuko bogira icyizere, ibintu bizoryoha, bizogenda neza, kandi umwumvikano uraboneka yuko uriko urafata inzira. Ni byiza rero yuko iyo ibintu bitanguye kumera gutyo, turakorana n'abajejwe intwaro, turakorana na ambasade, tugakorana n'iyo migwi yose impande zose, tukaganira tukaraba icyokorwa. Erega burya igitandukanya abantu n'akantu gatoya naho kidutwara umwanya munini kugira ngo basubize hamwe. Rero nobamenyesha yuko mwogira icyizere, ibintu bigiye kuryoha, ntihagira abongera kudumisha, kuko muri Amerika muzongera mube nk'umuntu umwe mukora ibintu nk'umurundi wo muri Amerika ahagaze neza.